nzamba
nzambira samirana
ndabaha ikaze mu makuru twabateguriye kubashikiriza radio inzamba gateka kawe turi kuwa mbere igenekezo rya 2028 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2021 amakuru twabateguriye ashimikiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira ubwo bani byinshi mu banyagihugu bo muri komine Rutegama intara ya Muramvya inyuma y'igitero cy'umugwi wabitwaje ibigwanisho bataramenyekana igipolisi kikaba kiguma gihagarika abakekwa abahagarikwa bakaba biganjemo abanywanyi b'umugambwe Senel abantu bagizwe ko bagize uruhara mu bwicanyi bwo mu 72 baragabishwa ko bose bikigongwe ku neza y'urubyaro rwabo ibyo bishikirizwa n'icegera cy'urongoye umugwi Severe Pasteur Noe Ninziza na yabanyagihugu bazokungwa mu matongo yabo ahategekanijwe kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba wa gabaniro muri komine ya Muhuta basaba leta kubaha amafaranga akwiranye n'igiciro c'itongo mu iyi minsi abanyagihugu bavuga ko bashaka kubaha amafaranga y'intica nikize y'umuzibukiro kuri mikro muri kumwe na jewe Alisakimana aya hamwe na yandi twabateguriye ni mukanya mwidonido kazi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaye kaze aya makuru tuyahere mu gisata cy'umutekano aho igipolisi kibandanya guhagarika ku bwinshi abanywanyi b'umugambwe Senel muri komine ya Rutegama intara ya Muramvya ibyo bije bikurikirana n'igitero cy'abitwaje ibigwanisho cyabaye muri iyo komine kuwa gatandatu heze cyahitanye abantu abandi barakomereka abanywanyi bo mu migambwe itavuga rumwe na leta cyane cyane Senel birabateye ubwoba bakavuga ko bafatwa bariko bararenganywa inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Josephine Jones Nkunzimana
kemye nukuri twemye ingorane abantu tuba mu iyi misungano
uyu ni umwe mu baba muri komine Rutegama avuga ko ahagaritse umutima n'abantu bariko barafatwa muri iyo komine
ni ukuvuga nk'ubu barafashe abigisha batatu kubera bazi ko ari abasenereri kandi babasanga aho bariko bikosorera impapuro n'amanoti ikibi n'abaca bazira umukeko biragoye turi mu maganya menshi n'ukuri ingorane nta kwidegenza ko hari kubatavuga rumwe nabo ho dashi na yandi
amakuru avaho mu Rutegama yemeza ko banywanyi umunani ba Senel aribo bamaze gufatwa gushika mu gitondo cyo kuri wa mbere ni nka Kajeta Niyongere ajejwe kumenyekanisha umugambwe Senel mu ntara ya Muramvya yahagaritswe ku rugo iwe hafi isaha umunani z'ubuca hari n'izindi ndongozi zafashwe abo bose amakuru ava mu muryango wabo wa politike akabavuga ko bafashwe hagati y'isaha indwi n'isaha umunani z'ubuca ayo makuru nyene akabavuga ko abantu bajanwe imuramvya ariko ataburamenya neza ikibanza barimo amakuru ava aho muri komine Rutegama avuga ko igipolisi gifatanije n'imbonerakure igwaruka rw'umugambwe SNDD FDD basaka amazu y'abanywanyi b'umugambwe SNL muri komine Rutegama ayo makuru nyene avuga ko atakigwanisha na kimwe cigeze gitogwa mu ngo zabo kuri ibyo byo gufata abanywanyi ba Senel twarondeye umuvugizi w'igipolisi ariko ntitwamuronse ubwo ruhigi rw'abanywanyi b'umugambwe Senel ruriko ruba inyuma y'igitero cyagizwe n'abantu bitwaje inkoho kugera ubu bataramenyekana igipolisi ntikiravuga ibyahononokariye ariko amakuru ava aho vyabereye yemeza ko cyahitanye abantu 20 n'abatari bake bakomeretse hamwe n'imiduga ibiri yaturiwe mu kwezi kwa gatanu guheze harabaye ikindi gitero kuri iryo barara rya Bujumbura Gitega imuramvya cyahitanye abantu 13
leta ngo ntizosubire kuvuga ko umutekano ari ntangere mu gihugu mu gihe abantu babandanywa kwicwa ubutungane ntibuheze ngo bukore nk'uko byabwirizwa ibyo nibishikirizwa na Federico bamvuga inyumvira arongoye runani Sefor arusha inyuma y'ibitero biherutse guhitana abantu kwibarabara rya Bujumbura Gitega mu ijoro ryo kuwa gatandatu w'indwi iheze uwo yahoze yakegera cy'umukuru w'igihugu aranegura kugenereta itigera yerekana abo bantu abaribo we akabona ko atarabarobera nyabona ngo ashobora kuba ari abantu bari mu butegetsi bisigurwa na Federico bamvuga inyumvira tumwumvirize
insiguro umuntu ari bubihe si yindi nuko mu byukuri leta dagisubira kuvuga ngo ngo numutekano ntangere ikubera ko biriyonekeza ko abantu bapfa abantu bicwa no kuvuga je bicwa ngo numutekano ntangere sivyo nuko tutamenya neza abagira ibyo bintu abaribo sinibaza ko boba ari abantu bitanwa na barobere kuko nta murobere yokwaduka mu ijoro ataho yaciye kandi hose hari amaposition ya gisirikare kandi hose hari mbonera kure no kuvuga ntivyo bari byo nabantu bongaho no kuvuga twibaza neza yuko ari abantu bo muri leta ni leta ibigira no kuvuga nikimenyesha cyuko muri leta hariho injyane hagati yayo ari nacyo gituma rero iyo bibaye ubwa nyuma ntibaheza ngo bakurikirane ngo bavuge bati twafasha abantu cyangwa babikoze usanga bafata ba bantu binzira karengane atacu babizi ko mugabo gusanga ngo nabasenere urumva abaca bariha bagwa mu mporero nabitwa abasenere abo nabo ni kibazo kijanye ni uko batsinze amatora hanyuma bikabananira kugwanirira nsinzi yabo ari nacyo gituma umunsi babicarako bavuga bati reka tubahashe mu matora zo kurikira ntibazi basubire kuza kutudogoya kandi igihugu cari cyacu mu bisanzwe jewe ko niko nabibona ndetse niko no muri Sefor twabibona ikubera ko mu bisanzwe nta bandi bantu bishobora atari muri leta bariko barerekana yuko hari ikibazo cyanke bitera kugira ngo baronke abo bikira ubusa cyanke bafitaniye ingorane hagati yabo mugo bakazinyegeza mu kwivuna abo bari nico badasangiye no kuvuga cyane cyane bya politike
nayo mu barani na gateka ka muntu uri giteka ivuga ko abakora ibyo bitero bose iyo bazanana ari abo guteshwa bagata ubwo bwicanyi butera bugwiza ibitigiri by'abasiga ubuzima abantu 40 ngo niyo baharugwa ko bamaze kwicwa mu bitero nk'ivyo mu mezi atarenga 3 onshere niko yagize asaba leta gukora akazi kayo ko gukingira abanyagihugu
muri riteka turarashinga ni bitero by'amabiri kubera ku munsi uko bitana abantu no vuga inzira karengana tacyo bazira guko turaze nko muri aya mezi no vuga mezi adashika 3 ibitero nk'izo bimaze guhitana abantu barenga 40 rero tukagira tuti imvugo ya leta muri kirakoresha ko amahoro ari umusesekara mu gihugu kandi abantu badasiba gukwicwa muri riteka turiyamirije umugwi wose uri inyuma y'ivyo bitero umugwi wose ukora ivyo bitero uko n'ibitero bitana nzira karengana hanyuma tugahamagarira leta nayo yuko yokora akazi kayo akazi ko gukingira umutekano abarundi n'ababa muri icyo gihugu na mu Burundi kuko biri mu byo ijejwe ni umuze ya mbere hanyuma tugahamagarira na leta yuko yogira amatoza nyezi na matoza tawegamiye kugira ngo abo bantu bakora ayo kokabikabishe bafatwe aha rigiteka tubabya yuko tutangazwa n'ukuntu iminsi yose umutego ubaye twama tubona hari ko hagarikwa abantu bo mu mugambwe tavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi SNL canke abahora bahoze mu gisirikare ca kera tugira ati rero uwo mwikeko uhava mu gobo gakora no vuga amatohoza yimbitse atagira ngo ntiyagire inzira karengana ifatwa kubera umwikeko mugabo hafatwe abo bantu bakora ku kabi kabishe uko nibaraho abantu baguma bicwa atacyo bazira uko gutegera imodoka kayitura cyo gatera mu grenade mu bicanyi isoni
inzamba
radio inzamba gateka kawe amakoti yabandanirize mu gisata c'imibano aho ibisigarira by'abantu barenga 150 bagandaguwe mu mwaka w'1972 ari byo vyazuwe mu makomine ya Buhinyuza Butihinda Giteranyi na Mwakiro zo mu ntara ya Muyinga kuri wa gatandatu bikaba byakozwe n'umugujejo kurondera ukuri no kurekoreranira Sever ariko umugambwe iprona utavuga rumwe na leta y'u Burundi ubona ko abarundi tacizere na gitso bafise mu gwisever kuko ngudafise ubuhinga bwo kwerekana abishwa baribo uretse ko ngucanisha abarundi idonido na Josine Kaze
Ico gikorwa cyo kuzura no kwegeranya ivyo bisigarira cyari kimaze kiringo cindwi zitanu nkuko uwo mugwi Seve wabishikirije ku munsi wa gatandatu muri komine Buhinyuza mu birori byo kwerekana ibikorwa waranguye. Icegera cy'umukuru w'umugwi Sever Pasteur Clement Noé Ninziza avuga ko umugwi Sever utariko uzura akaboze ahubwo ko waje kurondera ukuri kuvyabaye. Icegera cy'umukuru w'uwo mugwi atera kamo abagize uruhara mu bwicanyi bwo mu 1972 boba bakiriho gutera intambwe nshasha ngo bature ivyo bakoze.
Izina ry'umugwi Sever na ryasabe abacumuye mu bandi baba bakiriho bikebuke bagira intambuko nshasha yo kwatura akabi no gusaba ikigongwe imiryango n'igihugu byabuze abo kitanga. Icyo kigongwe kizoba hafitegeye bya gusumba mu minsi mike basigaje kuba kuri isi. Izofasha kandi nabo basize mu miryango yabo koroherwa kuko umwana w'umwicanyi apfuye adasabye ikigongwe aguma agenda n'icyeyi agenda atebaguzwa.
Mu mugambwe w'abadasigana ibipfuno utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ibujumbura bo babona ko umugwi Severa watakaje icizere ku barundi bose kuko bari biteze ko uwo mugwi werekana abishwe n'igihe biciwe. Emmanuel Nkengurutse avugira uwo mugambwe asigura ko nyabuna umugwi Severa wabaye igikoresho cy'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kugira bikure ko amabi y'ubwicanyi bakoze.
Severe ni gabanya majambo kubera kuko yataye icizere cy'ibikorwa ikirakora. Severe nta kuri tuyirindiriye kumba igomba kuronga icizere ku barundi no ku gihugu. Nigaragariza barundi n'igihugu ingene imenya amagufa irikirazuragura henshi mu gihugu, ingene imenya ko ayo magufa ari y'abahutu canke y'abatutsi. Yongere itubwire ingene imenya ayo magufa abantu bishwe umwaka uyuhe, hari muri 72 canke hari nyuma. Nimba igomba kuronga icizere ku barundi niyongere yubahe imibiri y'abo bantu bapfuye. Niho no mu nyuma rero uhavuye akaba amateraniro yo guhava karaba ingena bavugana ukuri bakaraba ingena abakoze ibyaha bito bito bari kurigwa, ariko bijya bintu by'akajagari CNDD-FDD ikirakora kubera yabyitumye cyangwa yabitumwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Nawo tuzi ufite amacakubiri menshi ugomba guteranya abantu n'ukwikura kw'ibyaha bakoze. Ibyo bintu ntibigira ishingiro, ntibigira mvura.
Ibyo bikorwa by'umugwi Sever bikaba bidasiba kwiyamirizwa n'abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi hamwe n'amashirahamwe agwanya ivyumviro vy'ihonyabwoko.
Mu makuru ajanye n'abatongo, amafaranga yagenewe abanyagihugu ku muzibukiro w'amatongo yabo ku mutumba wa Gabaniro muri komine ya Muhuta intara ya Rumonge ahimirije kubakwa urugomero rw'umuyagankuba ngo n'intica ntikize. Bamwe muri aba banyagihugu basaba ko ishirahamwe ririko riratunganya ibyo bikorwa canke leta kubaha amafaranga ahwanye n'ingene ibiciro by'amatongo byifashe muri iyi minsi ya none. Bavuga kandi ko abo bituye mu ntwaro batigera babatunganiriza. Inkuru ya Trifine kane wabo.
Ayo mafaranga azotangwa nk'umuzibukiro angana ibihumbi 225 by'amafaranga y'amarundi kuri are imwe. Amakuru ava mu banyagihugu baho igabaniro akanemezwa na bamwe bo mu bakozi bo muri Kirasa Energy gimirije kubaka urugomero rw'umuyagankuba muri iyo komine ya Muhuta aravyemeza. Abo banyagihugu ariko basigura ko ayo mafaranga ari intica ntikize. Bavuga ko mu gihe bagiye kurondera ahandi bashobora kubaka ubwo buringanire bwa are imwe butagogwa munsi y'imiliyoni 3 z'amafaranga y'amarundi. Abo banyagihugu bavuga ko iterambere riza ku neza yabo, ariko bagasaba leta kubaha imizibukiro ijanye n'ibiciro by'amatongo bihari muri iyi myaka. Abanyagihugu bo ku mutumba Gabaniro bidogera abajejwe intwaro kuva muri komine gushika mu ntara kuko ngo babatuye ico kibazo kakaba kamizwe n'ingoma. Ico gice abanyagihugu bariko bari mu bigwamwo cegereye neza na neza uruzi Kirasa rugabura intara za Bujumbura na Rumonge. Radio Inzamba agace kakawe twarondeye kuri telefone buramatari w'intara ya Rumonge Consolateur Nitunga kugira atange umuco kuri ivyo bibazo bihanze abanyagihugu b'intara rongoye, ariko ntitwashoboye kumuronka.
Umuzibukiro uhabwa nyene itongo ngutegerezwa kuba ari umufasha kuronka handi hangana ico kibanza, kandi leta ngatanga uyo muzibukiro imbere yuko ihakorera uwundi mugambi umushingwa manza ya Jambye Bigirimana asigura ko itegeko nshikiranganje ryo mu 2008 cyerekana ingene ibiciro bijanye n'imizibukiro bitunganijwe ngo byategerezwa gushirwa ku gihe kuko mu munyagihugu aronswe no munsi umuzibukiro w'intica nikize kurikira umushingwa manza Jambye Bigirimana
mu mategeko y'u Burundi cyane cyane mu ibwirizwa shingiro tutibagiye ibwirizwa rigenga amatongo mu Burundi birategekanijwe yuko leta ishobora gufata itongo ry'umuntu ikaritwara kugira ngo irikoreshe imigambi ibitekanijwe ku nyungu za bose ikintu kinde amategeko atekanye kandi gihambaye nuko umuzibukiro utangwa na leta uheze ugatangwa imbere yuko icyo tongo leta iritware ngo rikoreshe umuzibukiro utegerezwa kuba ushobora gutuma umuntu aronka ahandi hangana naho shanke umuzibukiro ushobora gutuma umuntu adaheza ngo abihome mbere mwone kubera leta yatwaye itongo giwe ingorane nyamukuri ihari kuri ico kibazo nuko rimwe na rimwe leta ishobora gutwara itongo ry'umuntu itatanze uwo muzibukiro ugasanga umuntu azosubira kwiruka kuri leta canke mu masentare kugira ngo atebenga uronke ariko ivyo kwa guhonyanga amategeko narijya amategeko bavuga neza yuko umuzibukiro utangwa imbere iyindi ngorane iri ku muzibukiro nuko itegeko ry'abashikiranganje ryo muri 2008 ico bita ordonnance ministerielle conjointe ivuga ibiciro bihabwa abantu ku muzibukiro w'itongo leta ibatwaye ni kuvuga ni itegeko rimaze imyaka irenga 10 bisigura yuko ibiciro bitegekanywa muri iryo tegeko ari ibiciro byataye igihe amategeko ntiyagiye arahinduka kugira ngo bashobore kwisunga uko ibiciro biza birahinduka uko ifaranga ry'u Burundi riza rata agaciro bigatuma no munsi rero leta bisa nk'uko ikora ubusuma kuko kenshi amafaranga batanga y'umuzibukiro abara amafaranga adahuye na gato n'igiciro cyane babatwaye ikintu kibonekeza kandi cyihuta gikenewe nuko ivyo bitigiri byatekanijwe muri iryo tegeko rya 2008 byatezwe gushirwa ku gihe
umakuru wajanye no kumenyesha amakuru ngo itegeko ry'umwuga wo kumenyesha amakuru ryo mu mwaka w'2018 rigiye guhinyanyurwa kugira ngo hashirwemo ingingo zerekeye imenyesha amakuru bikorera ku buhinga ngurukana bumenyi hamwe na maradiyo yegereye abanyagihugu umushikiranganje wo kumenyesha amakuru yabimenyesheje kuri uyu wa mbere aho yatanguza uruganda rwo guhinyanyura iryo tegeko uruganda ruzomara iminsi 3 ku bwa Marie Chantal Nijimbere w'iryo tegeko ryahahora ngo ryari rifise utunenge
ubwa mbere nuko igihugu cyacu cy'u Burundi bigaragara yuko hasigaye hari amaradiyo menshi akorera ku buhinga ngurukana bumenyi iryo tegeko naryo akaba ataco ryari ryarateguye kuberekeye ibimenyesha amakuru cyangwa imbonesha kure zikoresha ubuhinga ngurukana bumenyi mu itegeko dushaka guhinyanyura turashimikira cyane kucerekeye amaradiyo yegereye abenegihugu ariyo maradiyo communautaire ayo maradiyo nuko muri rusange twasanze hari benshi bahurumbira kuguruda ibimenyesha amakuru byegera abenegihugu amaradiyo communautaire mugabo amaradiyo communautaire ayo akavuka uno munsi ejo agaca yugara ni ibiki byosabwa kugira ngo dushobore kugumiza iyo radiyo ifite ubuzima burebure ntiyuguruke uno munsi ngo gice yugara itegeko rigiyeho ry'umwuga wo kumenyesha amakuru nibyo hariho kumenyesha amakuru ntibifite aho nubwa ntibifite akarimbi mugabo itegeko nico gituma rijaho kugira ngo rishobore gushiraho uburimbi canke gutegekanya ibintu abantu bomenyekanisha bidatitura imico yacu y'ikirundi canke bidatitura ibyo twategerezwa kumenya
amakuru twabateguriye tuyarangirize mu bijanye n'inkino aho ku munsi ugera gatatu w'inkino z'igice cy'umunani gishira icyanyuma hatekanijwe inkino zibiri Espagne ikaza gukina na Croatie nayo Bufaransa butane mu mitwe na Suisse n'inkino zitoroshe ariko amahigwe agahabwa Espagne n'Ubufaransa idonido na Blaise Nijimbere
mu rukino rw'icyacumi na zibiri ruhuza Espagne na Croatie haza guca uwambaye naho ibyo bihugu biterekanye ubuhinga bisanzwe bifise mu nkino zo mu matsinda n'ibihugu bisanzwe bikomeye mu mugabane wa Buraya. Umugwa Croatie no wa mbere uza ukina ubura abakinnyi babiri basanzwe batangura mu kibuga aribo Lovren na Ivan Perisic yanduye umugero wa corona. Ni mugihe Espagne yo iza gukina ifise abakinnyi bayo atanu mwavuyemwo. Croatie yageze mu rukino rwa nyuma bw'igikombe c'isi giheruka si mu guworoshe namba, ariko gituma naho Espagne ihabwa amahirwe yo gutsinda itokwijajara. Mu nkino ziheruka guhuza ibyo bihugu mu mpera z'ukwezi kw'icenda umwaka w'2018, Espagne yatsinze Croatie ibitsindo 6 ku busa mu rukino rwo gusubiriza, naho Croatie itsinda ibitsindo 3-2. Uramuka atsinze kuri urwo rukino azocahura n'umugwi uza gutsinda hagati y'Ubufaransa na Suisse. Hagati y'iyo migwi naho nyene isaha 3 z'ijoro hariteze urukino rukomeye kandi rwiza. Naho Ubufaransa buza gukina bubura abakinnyi benshi bakomeretse nka Ousmane Dembele, Lucas Digne, Jules Koundé, Thuram, bufise abandi bakinnyi benshi kandi bashobora kubifatamo neza imbere y'umugwi wayo wose. Ico gihugu rero c'Ubufaransa nikigeraya gitsindwa na Suisse mu nkino z'amahiganwa. Urukino ruheruka guhuza ivyo bihugu bibiri kwabaye igenekerezo rya 19 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2016, iyo migwi yarangarije ubusa ku bundi. Muri urwo rukino Ubufaransa nibwo buhabwa amahigwe yo gutsinda. Mu nkino nazo zabaye kuri uwa w'Imana, Ububirigi bwarayo busezereye Portugal mu gutsinda igitsindo kimwe ku busa, nayo Republike Ceke itsinda Peyiba ibitsindo bibiri ku busa. Iyo migwi yaje yiyongera ku Butaliyano na Denmark zimaze gukatisha itike y'igice cya kane ishiri cya nyuma.
Mwakoze mwese mwarimu aduteza abiri radio inzamba gatseka kawe, aha niho amakuru twariko turabashikiriza agarukiye. Nkabashimiye mwebwe mwese mwarimu aduteza abiri. Akoze bagenzi bacu batororokanije aya makuru kugeza aho muyumva. Arisa Kimana mwari kumwe radio inzamba, twifurije kuraranirwa ahiwanyu mu byanyu no mu banyu. Naho ubutaha.